Amashimwe abaye umwami wacu kubwa zino ndirimbo nziza, kandi nibaza yuko iyo turirimbye tuvuga kuri Israel nivyo Imana yavuze kubwabo. Turashobora kwibuka kumbure wavugishwe n'Imana Ezekiel 38 havuga yuko bajya abantu mu minsi y'iherezo, mu minsi ya iherezo burya bwoko buzogarukanwa mu gihugu bari barakuwemo. Yaravuze ibizoba byose n'ukuntu bizogendera burya bwoko. Ariko hari ikintu tuzi neza, Imana izobana nabo, kuko ukuboko kwayo kubushobozi niko kwaba kwayo kubushobozi niko kwabazanye, kandi izobana nabo. Nibaza yuko ari nako bimeze kuri twebwe, azobana nabo yatoye yatoranije muri kino gihe. Imbere ko dusenga, nashaka some ugiye muro mirongo mike yo mu butumwa bwiza nko kwanditse na Yohani igice cya 16 duhere ku mirongo 45. Butumwa bwiza nko kwanditse na Yohani igice cya 16 murongo 45. Ivyo mbibabwiye mu migani, ariko igihe kizoza sinzoba ngisubira kuvuganira namwe mu migani, mugabo nzobabwira ivya data mbifoboye. Mugabo 46 kuri uwo munsi muzosa mu izina ryanje, kandi simbabwira ngo nzobasabira data, kuko data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse kumana. 28 navuye kwa data nza mu isi, ikindi isi ndiko ndayivamwo nje kwa data. Ngwe niche nabigishwa bibe baravuga bati ubuho urabifoboye, nta mugani uduciriye. Ubuho tumenye yuko uzi byose, kandi ko kubwawe utarinda kuhogira ukubaza. Nico gituma twizera ko waturutse ku Mana. Mese tunemeye Yesu arabishura ati, mbega noneho murizeye? Igihe kigira kize, mbere kirashitse aho muhava musabagira umuntu wese aje muvyiwe, munte jenyene. Ariko sindi jenyene, kuko data ari kumwe nanje. Ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri namarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Kushika hano rino jambo gera kandi igiciro ry'Imana. Turashimira cyane Imana mbere no mu misi yacu nakivugana natwe mu migani, ariko ibintu yabivuze abifoboye ivyari bihishijwe kubwa kino gihe cyacu, kandi yaratumenyesheje ivyo twabwirizwa, ivyo twabwirizwa kumenya. Nico gituma dushimira cyane umwami kubwa ijambo giyiwe muri no minsi, kandi turashimira cyane, turamushimira cyane kubwa uyu murongo 33 uwo duhije gusoma ngo ivyo ndabwiye kugira ngo mugire amahoro muri mwebwe, muri jewe. Murazi yuko abantu benshi, turazi yuko abantu benshi batagira amahoro, kandi abibaza nako bayafise nabonye nta mahoro bafise. Ariko uri muri Yesu Kristo abafise amahoro, abafitaniye amahoro n'Imana, kandi nicyo gituma tunezerewe kuko yatuzaniye amahoro yiwe. Yaravuze ati, mwisi mufise amarushwa, ubwoba, ivyo n'ukuri. Turazi yuko ariko bimeze, niko bimeze kuri twebwe. turazi ingene bimeze kuri twebwe ari nuko ibintu bimeze turabizi hamara avuga ati nimuhumure ni jambo gigiciro numuhamagaro kuri twebwe kuri no mugoroba kugira ngo dushobore kumwizigira dushobore kurema guhumura tuba dufite iyo humure niba nimba tumwizera turashobora guhumura natagukekeranye naranesheje isi natwe twaranesheje kumwe nawe uko rwo dushaka kumushimira tumushire hejuru tumuhimbaze tumuhe icubahiro kuno mugoroba kandi dushire hejuru izina ryiwe kuko ni uwacu natwe turabiwe turi umukuku uwo ayobora nubwo tutari benshi kuno mugoroba umwami wacu aravuze ati babiri cyangwa batatu bahubara kuri mu izina ryanje nzobande hagati yabo kandi turizera n'imitima yacu yose ko iryo sezerano ritavuyeho ariko aracyari hagarariye ngo arishitse kandi turizera n'imitima yacu yose ko ari hano hagati yacu kuri uno mugoroba kandi icyo gituma dukeneye guhaguruka ngo duhimbaze nagiwe reka duhaguruke kugira ngo tubikore mana yo kwizigirwa turagushimiye bivuye ku mutima kubwa kino gihe kubw'isa y'ubuntu turonse mwami twaje kugira ngo tuguhimbaze dushyire izina ryawe kuri Imana yacu turi abantu bawe turi umukuku uyoboza ikiganza cyawe mwami mu marushwa mu ngorane mwami nk'uko byagenze ku bantu b'Abisirayeli ariko mwami wavuze no majambo uravuga uti nimuhumure kuko jewe naranesheje mwami nako turashobora kunesha turi kumwe nawe nuhabwe icubahiro nushimwe mwami kandi amashimwe n'icubahiro bibi by'izina ryawe ryiza kandi ry'ubwiza turaguhimbaza mwami nukore ku buryo ubwiza bwawe bugaragara hano kuno mugoroba nukomeze kuturongora mwami nukomeze kutuyobora mana yo kwizigirwa vugana natwe mwami uciye mu ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera ongera intege mwene data umwongere inkomezi isha umwongere inkomezi umugirire ubuntu turazi kuri hano mwami nicyo gituma tuguhimbaza kandi tugashima ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe Haleluya ni wakira amashimwe ni wakira icubahiro bivuye mu mitima yacu twebe twese kandi bivuye mu kanwa kacu mwami naho hari kino bari kintu muri twebe kitakunezera nugikure muri twebwe mwami Yesu nugishire kure yacu kugira ngo ushobore kwishura biciye muri mwemu wawe mwiza tubigusabe mu izina rya Yesu haleluya amen amen twicare dushimire umwami wacu twumvise ijambo ryiza cyane iryo dushobora kwinjira ibyina bwaryo tukagiyumvira ko twaririmbura ko ijambo ryose ry'Imana biba bikwiye yuko turirimbura ko tukarireka rikagira icyo ritubwiye iyo umwami wacu avuze hano ngo ibimbi babwiye ndabibabwiye mu migani ariko igihe kirashitse aho nazongera kuvuganira namwe mu migani kandi iki ani Yohana 3:25 kandi iki n'ikintu abantu badakunda gutahura barasoma izinjiri ntibatahura yuko umwami wacu yavuze gusa mu migani bakavuga imigani umwami wacu yavuze ko kandi ntibatahura ivyo umwami wacu yashatse kuvuga kandi aho niho hari ingorane ikomeye cyane gushika uno munsi niba twabitahuye neza ko igihe turimo muri kino gihe ni igihe neza na neza yavuze ko akavuga ngo igihe kirashitse igihe turimo nicyo igihe yavuze ngo igihe kirashitse aho nazongera kuvugana namwe mu migani umuntu asomye imigani ijana muri zino njiri uko ari zine muri icyo gihe ntabazi ibyo ari byo kiretse umwami wenyine ubwiwe amwishuriye ibanga riri mu ino migani akamumenyesha ibanga rimwino migani. Yavuze iki muri Matayo 13? Yavuze ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami, ariko abandi mvuganira nabo mu migani kugira ngo nibarabisha amaso yabo ntibabone, nibumvisha amatwi nibabisha amatwi yabo ntibumve, nibashoye gushika kumenya ukuri. Matayo 13:11, ntibashoye kumenya ukuri. Mu migani ukuri kunyegejwe mu migani, kuba kunyegejwe mu migani bisaba yuko kubanza guhishurwa, bitagenze uko umuntu acahagarara kwijya migani, umuntu agaca avuga imigani gusa. Murazi yuko ibitabo byinshi byanditswe bavuga kuri ijya migani, kandi umwe wese yabisobanuye uko yishakiye. Ariko igihe kirashitse aho byahimbaye umwami wacu kugira ntasure kuvugana na twebwe mu bigereranyo mu migani, ariko avugane natwe mu mvugo itomoye ifoboye. Kandi utakira amajambo y'Imana agakomeza kwitaho ivy'inyuguti gusa, umunsi umwe azobona yuko ibiriko biramushikira bimeze nk'ibiriko birashikira Abisirayeli. Nibo basoma Zaburi, bagasoma ibitabo bya Mose n'abavugishwa n'Imana, ariko ku maso yabo hari kwikinone. Icyitwikiro, icyo cyitwikiro cyari ku maso yabo cyari ikihe? Cyari cyitwikiro cya Mose igihe baba bariko barasoma ibitabo byiwe. Icyo cyitwikiro cya Mose cyari kuri bo, ku maso yabo. None Pawulo yavuze ngo iki? Yavuze ati icyo cyitwikiro gikurwaho muri Kristo gusa. Ese kuntu twagurizwa gushima Imana uno munsi, naho icyitwikiro cya Mose kumbure, reka mvuge icyitwikiro cya Kristo kiri kuri bo, kubera ko Kristo barahishijwe, Kristo ntarabahishurirwa. Mu gitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya byahishurira n'igice cya mbere, haravuga ngo guhishwa kwa Yesu Kristo uko Imana yamuhaye, kandi niho tumenya urukundo rw'Imana kwa dukunda. Turabona urukundo rw'Imana, turamenya urukundo rw'Imana kuko ivugana natwe, ntivugana natwe mu migani, ariko yaratwuguruye ubwenge kugira ngo tumenye ijambo ryiwe, kandi yabiduhaye kubw'ubuntu bwiwe. Nicyo gituma dukeneye kuvuga menshi kuno mugoroba. Imana iyo yamaze kuvuga, shaka kuvuga yuko tubwirizwa gusenga, tubwirizwa kurondera duhuza imitima n'inama mu masengesho, dutegerezwa guhuza imitima maze tureke Imana yonyine duha amajambo nyayo, kugira ngo dushobore twese hamwe gusenga duhuje umutima n'ijwi rimwe, kugira ngo Imana ishobore kutwumva, kutwishura. Muno misi yerezo nariyumviriye cyane, nararimbuye cyane kuri bwa butumwa umwami wacu yavugira ku musozi muri Matayo 5, aho umwami yavuze ibintu byinshi. Yabivuze gusa ku bantu ba kiriya gihe, ariko yabivuze kuri wewe na je uno munsi. Kandi tugira neza iyo dufashe ijambo ryose tukarifata nka nkama, tukarireka rikavugana natwe, tukareka mwemu agakorera muri twebwe. Umwami yaravuze kiriya gihe, aravuga ati nimuhumure naranesheje isi, Yohana 15:33. Aravuga ati mwisi mufise amarushwa, imibabaro, ibyago, ibyo bintu byose, ariko akatavuga ati nimuhumure, nawe mufite ingorane, ibibazo byinshi, nimuhumure. Mbega ibyo si ibintu byiza gahemu? Ntiyavuze ngo nzobakurako ingorane zose nzokora ku buryo atakintu na kimwe mu atangorane rimwe mugira oya ariko mwisi ibyo bintu byose birahari ariko nimuhumure kuko naranesheje isi sinzi niba atari Yohana niwe yiyumvire niwe yiyumvire kuri no jambo ry'umwami gihe yandika avuga ngo igihe yandika ngo ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi nkuko byanditse muri Yohana 5 Yohana wa mbere gica 5 murongo wa 4 Yesu umwami wacu yaravuze ngo nimuhumure kuko naranesheje isi Yohana na wakandi yavuga ngo nimuhumure ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi mbega nuko kwizera ukwizera kwawe cyangwa kwizera kwanje ariko nukwizera Imana yaduhaye wewe na jewe muri Yesu Kristo umwami wacu niko kwizera kwa umwami wacu we yanesheje ku musaraba i Golgota kandi ni we yanesheje isi so kwizera kwanje cyangwa kwizera kwawe nukwizera kwiwe uko kwizera nako yagushize mu mitima yacu ukumwizera yabishize mu mitima yacu ni ibintu byiza cyane iyo tuko turabona ukuntu abantu b'Imana bafashe ijambo ry'umwami bakarishyira mu kibanza cyayo akenshi ndibaza yuko twebwe abizera akenshi dushaka kugira icyo dukoze ku bucunguzi bwacu kandi ivyo niko twamadukora mu buzima bwacu bwose kandi ntidutahura ko ibintu byose byamaze gusozegwa kandi byamaze gushitwa ku musaraba i Golgota nabize nabizera bangahe bahagari ku mutima ubuzima bwabo bwose bagahagari ku mutima baragera ku myaka 60 70 80 canke bakayirenza ariko bakagumana guhagarika imitima ntibagira umunezero ntibashobore no kuzana n'umuntu numwe ku mwami kuko baguma baraba kuri bo nyene ubwabo bakafite bavuga bakiyumvira bati bakumva ijwi ribabwira ngo ntubereye ngo hawarananiwe we mbeguri iki mbegura wari wemerewe no kuvuga ngo umwami ngo umubwire abandi ehera bibi nibi 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 ijwi ribabwira umugwanizi ntabura kutuzanira ibyiyumviro akabitwiza nk'ibyiyumviro nk'ibyo kugira ngo atubuze icyo twokora adufate mpiri kugira ngo atubuze gushinga intahe no kuvuga ubuntu bw'Imana yacu ngo tububwire abandi bantu mbakundwa nituri hano kugira ngo tumare ubuzima bwacu bwose twiteho ibyacu twiteho n'ingwane zacu oya ariko turi hano kugira ngo dutahure yuko Imana yitwararitse ibyacu byose kandi ko yatugiriye imbabazi kandi ko dushobora kuba inyegu yiwe ihoraho kubw'ubuntu bwiwe kandi ko dushobora kumwizigira burundu tukamugirira icyizere kuko niwe yavuze ati nimuhumure naranesheje isi Simose yabivuze Sesa yabivuze si Paulo cyangwa Petero yabivuze uwabivuze n'ufise ububasha bwose wabasha bwose kwimumwijuru no kwisi umwami w'abami uganza baganza nimuhumure kuko naranesheje isi Yohana sabwira abizera ati ukwizera niyo ntsinzi nkuko byanditse muri Yohana wa mbere gice cya 5 murongo wa 4 ukwizera niyo ntsinzi rero turashobora kubaza kino kibazo rero muri kano kandi tukakibaza twihuta tuti mbega none ukutizera ni iki niba ukwizera ari intsinzi ariyo ntsinzi y'Imana none ukutizera ko ni iki niba ukwizera ariyo ntsinzi muri cyo gihe rero ukutizera ni gihushane cy'intsinzi sivyo no kuvuga niko kuneshwa n'urubu dushaka iki Mbega dushaka kwizera kugira ngo Imana igaragaze intsinzi yayo cyane dushaka kuba batizera ku buryo atakindi kiba gisigaye atari kuneshwa mu bisanzwe twagenewe kwizera nicyo gituma turabizera nimba tudashaka kwizera turashobora kuguma turabatizera kandi ukutizera kw'abatizera si ikintu kibi ariko ukutizera kw'abizera ukoko ni ikintu kibi cyane umwami wacu yaravuze ati ibimenyetso bizokurikirana abazizera nk'uko byanditse muri Mariko 13:17 bakundwa nta na kimwe tugisigaje ikintu cyo gukora atari ukugirira icyizere umwami wacu ubundi busha no kurondera mu nyonga hiwe mu masengesho kandi azemera tumubone umwami wacu yaravuze ati ati nababwiye ibyo bintu byose mu migani ariko igihe kirashyitse aho ntazongera kuvugana namwe mu migani ariko ibintu byose nzobibabwira ndabifoboye kandi turashobora kuvuga dushize amanga yuko icyo gihe cyashyitse yavuganye natwe abifoboye ibintu canke y'amabanga y'Imana ubu ntibikiri ubupfi ntibikiri ubupfindo cyangwa ibimenyetso ariko ubwo bupfindo ubu bwarahishuwe kandi isobanuro y'ubwo bupfindo bwose yarahishuwe ari kuvugishwa n'Imana mu isezerano rya kera yaravugishijwe ku mwami wacu aravuga ngo azugurura umunwa wiwe akanwa kiwe avuge mu migani kandi azovugana n'abantu mu migani avuga ku mwami wacu niko byanditswe kandi uko niko icyanditswe cyategezwa gushika uno munsi turashobora gushimira Imana yacu icyoma igikogwa cy'Imana kigashyirwa cyane mu mitima yacu kikaba nk'umutwaro Imana ifite intumbero ku muguru umwe wese kandi iyo ntumbero izo yishitsa ariko nibaza yuko twabwirizwa gushyira ku mitima tukibuka mukanyibuka mukibuka bene data bakorera Imana hano iyo bahagaze hano imbere bakumva yuko amajambo yabo bayatswe ko abantu bafise inzara bakumva yuko mwebwe mwese muri nyuma yacu muri kumuradusengera aho niho acaba ubucuti hagati yabo hagati yanyu hakongera ko ubucuti hagati yanyu n'Imana kandi iyo niyo ntumbero yo kuvuga ijambo ry'Imana kandi izera yuko Imana izo tugirira ubuntu mu gihe kiza kurusha ibyo imaze gukora izina ryayo gera kandi igiciro rihabwa icyubahiro rishimwe Data twese uri mu ijuru ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe yewe mwami mwami turabona uburongozi bwawe turabona igikwa cawe turabona mwami yuko ibintu byose biri mu biganza byawe yewe mwami turabona uburongozi bwawe kandi turabona uburongozi bwawe mwami ataru nitugenda nkuko dushaka ariko dushagwena nkuko ushaka mwami ubujyo uko ukeneye ko tugenda mwami waravuze umunsi umwe ngo Petero ubuntu nzobukijana ushaka ariko uzoja ushaka nzokurongora na kuyobore mwami ukwizigwa nundongore nkuko ushaka mwami wewe mwami ukizigirwa nuko iki kwa cyawe nkuko ushaka koresha mwene data mukundwa mwami koresha ndukoreze twebwe twese mwami kugwa cyawe kubw'igikorwa cyawe mwami mwami turagusavye ngo utugirire ubuntu girire ubuntu abantu bawe baba hariya muri Zaire ewe mwami ewe mana ukizigirwa turakuragije abaganza ewe mwami turakuragije n'userukirisho gihugu hano nibi nabandi bose mwami mana yo kwizigirwa turazi yuko ushoboye gushitsa ibintu vyinshi imbere yuko uza gutwara abawe turagushimiye mwami kuko ntugikeneye kwirigura vuga natwe mu migani ariko raduhishuriye ukuri kwawe namabanga mwami yigecyerezo turabigushimiye kandi turashize hejuru izina ryawe gera rya Yesu amen. Nimuhumure naranesheje isi haleluya kumusaraba byarakoretse byarashikijwe haleluya nuhabwa icyubahiro ugushimwa n'ubwiza amen. Mwami inyuma ya kuno guhishurirwa gushitse ku ijambo ryawe kwigushirwa ku izina ryawe n'ukugomba kwawe guhishurirwa gushitse ku kwizera n'ukwemeza ku ijambo ryawe ryahishuwe ari ukuri mu buryo bushitse kwiherezo ntiyadosure kubaho ibintu by'ibice bice ariko ibintu byose bizowe bishitse bitunganye mwami turizera n'imitima yacu yose ko watugiriye ubuntu kubw'ubuntu bwawe waduhaye guhishurirwa gushitse ku ijambo ryawe mwami turi hano nutugire nukore muri twebwe nuciye muri twebwe nukore ibiguhimbara inzira zanje zibe inzira zawe ivyumviro byanje ivyumviro byawe bibe ivyumviro byanje ama ijambo ryawe ribe ijambo ryanje n'inkomezi zawe zibe inkomezi zanje ego inzira zawe zibe inzira zawe ubutumwa bwiza butangazwe kandi bwemezwe mu buryo bukubereye hagati mu bantu bawe bibe igishinga ntahe ha ibe intango yo kugushima no gushira hejuru izina ryawe hezagira userukiri igihugu cya Zaire hano nuhezagira inzu yiwe n'abakora mu buserukizi bose baje kumviriza ijambo ryawe uno munsi mwami hezagira ibikorane amakoraniro muri Zaire nuhezagire bene data barongoye amashengero nugurure imiryango nucizira hagati mu bugaragwa ewe mwami ewe mana icubahiro n'ubwiza bibe byawe nuhezagire mushiki wacu aza gutahamuhira abe nka wa mwami kazi w'isheba aje mu bwoko bwiwe mu bantu biwe ashingire nae ivyo wakoze mwami hezagira bashiki bacu basubiye hariya mu buseruko ubane nabo bose nabo bose bari mu mutima wiwe oh mana ewe mana turagusavye no munsi dusabiye bendata bose dusabiye bashiki bacu bose tusabiye abo bose baba bayi mitima badashobora kugira icyo bifasha abantu nikora badashobora guhangana n'ibiriko birababako ewe mana urumwami nuze udutabare nudu fatuko ko turamire kandi udukure mu mukungugu kandi udushire ahantu hataramutse mwami nuhindure amaborogo yacu imibabaro yacu uyihindure mu ndirimbo zishimwe kugira ngo ivyanditswe bishobore gushika kuboko kw'iburyo kuhoraho kuraramvuye uko kw'iburyo kuhoraho kwamana insinzi kandi kwizera Yesu Kristo umwami wacu niyo nsinzi yanesheje isi mwami ukeneye ari cyo ukeneye kutubwira kandi ukeneye kudutahuza ko tubwirizwa gufata bino bintu tugatahura yuko wanesheje watuneshereje waduhaye insinzi kandi ukwizera kubwirizwa gufata insinzi yawe kandi tugatahura yuko wanesheje kubwacu nitwe wanesheje mwami hazobaho umugwi wabanesheje uniuzoza kuri wewe niwo uzoza iwawe abazonesha bose bazoragwa ivyo bintu vyose bazonesha kubw'amaraso ya wa mwagazi kubw'amaraso ya wa mwagazi no kubw'ijambo ryo gushinga intaye kwabo mwami ijambo ryawe niyo ntahe yanje ndagushimiye kubw'ivyo kandi ntahe n'uguhishurwa gutangwa na mwemu wawe nushimwe nushigwe hejuru kandi uhabwe icubahiro haleluya haleluya mana yanje nutubohore ingoyi z'uburyo bw'imwemu nucagagura imigozi yose nubohore imitima yacu haba mu mitima haba mu bugingo haba mu mwemu kandi ubohore ururimi rwacu kugira ngo dushobore kuguhimbaza kandi rugushire hejuru haleluya icubahiro kibi cawe mwami igisigaye n'igishinga ntaye cya Yesu Kristo kandi niyo mwemu y'abavugishwa amashimwe guhimbaza bibe ivyawe uravuga uti haraheza yiwe abumva amajambo ya amajambo y'uko kuvugishwa ko muri iki gitabo kandi bakazigama bakitondera ibyanditswe muri cyo mana yanje niwakire amashimwe icubahiro n'ubwiza ibiye bidashira Amen.